baje kumupaka batachiye kumupaka uzwi twarabonyemwo abanyarwanda bavuga ko badashaka urucanco ariko turabona nabandi baje kumupaka baciye mu funzo wa Kanyaru hanyuma ugasanga harimo abantu baba batashatse guca kumupaka wa Gasenyi Nemba tusanze tuzi rero ubonye tubona yuko ari abantu batemera urucanco.
Amakuru atangazwa bavuga kandi ko muri ko murabasubiza inyuma mu gihugu cy'u Rwanda, murashaka kutubwira impamvu zituma musubiza inyuma abantu bashaka gusaba ubuhungiro?
Abo bantu basabye ubuhungiro kubera ko ku itariki zine z'ukwezi kwa mbere 2022 naragiye ku musozi wa Nyakarama muri komine ya Bugabira kuganira nabo, dusanga abo bantu n'abantu batemera amategeko y'igihugu cy'u Burundi kuko bagendera ku myemerere y'idini, hanyuma bakongera kandi bakaba abantu batemera yuko babapima. Rero twebwe mu gihugu cy'u Burundi umuntu yinjiye arapimwa, nawe yaba yaciye mu Kinyiwari turamupima kugira ngo ntiyanduze Abarundi. Abo rero kugeza icyo gihe baranze gupimwa, urumva baje gupimwa baca banga no gufata umuti, kandi igihugu cy'u Burundi mu kwikingira urucanco ari ukuza kwipimisha ucyumva ibimenyetso, hanyuma iyo basanze urwaye bagaca baguha umuti, unyoye umuti Abarundi benshi barakira, bose barakira. Nubwo mu Kirundo rero icyo kiza cyaraduteye, izo ngingo z'igihugu turiko turazishyira mu ngiro. Abo bantu rero nabujya baciye mu rufunzo rwa Kanyaru baca ahantu hatazwi, kuko iyo baca hazwi bari gupimwa. Twaciye tubona rero yuko bafise ibyiyumviro biri kubiri n'amategeko y'u Burundi ajyanye no kwikinga icyo kiza. Iyo ituma rero twahisemo yuko twabashikiriza u Rwanda nabugera abanyarwanda kandi binjiye binyuranije n'amategeko, hanyuma kugira ngo u Rwanda rubatahutse umugambi wo kwikingira coronavirus. Nayo urumva binjiye bakaba banka ingingo z'igihugu cy'u Burundi, bakaba kandi binjiye mu buryo butemewe n'amategeko. Ni byiza ko tubasubiza mu gihugu babaje bava.
Muri iki gihe abamaze gusubizwa inyuma cyangwa abamaze kugerageza kwinjira bangana iki? Mushizemo abo baca ku mipaka yemewe n'abaca ku mbibe zitemewe?
Abo twabonye twaganiriye kandi banse no kwipimisha bashika 14. Bamwe twabahaye intara y'amajyepfo kuko niyo baje bapfa muri district ya Nyanza, abandi twabacishije ku mupaka wa Gasenyi Nemba. Mu by'ukuri si ukubagira ubuhungiro, mugabo iki kiza ni kiza cy'isi yose. Isi yose yarafashe ingingo, igihugu cyose cyarafashe ingingo zijyanye no kwikingira coronavirus. Mu Burundi rero mu ngingo zafashwe baduhimiriza, leta y'u Burundi duhimiriza, ni uko umuntu acumva ibimenyetso yipimisha, ni uko umuntu wese yinjiye igihugu cy'u Burundi yipimisha. Abo bantu rero barabyanze ku mugaragaro imbere y'abamenyeshamakuru, imbere y'abajeje umutekano n'imbere ya buramatari. Dushobora dufata ingingo rero yuko twabashikiriza igihugu baje bapfa mu kugira ngo babatahuze, yuko tudashobora kwakira abantu bari kubiri n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi.
Muri iki gihe tuvugana hari ababandanya kugerageza kwinjira mu Burundi bahunze izo ntandago mu Rwanda?
Oya, twebwe tumaze kugira urugendo ku mutumba wa Nyakarama muri komine ya Bugabira, aho binjirira baciye mu kiyaga mu rufunzo duhanira ku rubibe n'u Rwanda kuruzi Kanyaru. Twarabaganirije turamarana amasaha ashika 4 turagiranira n'inama n'abenegihugu baho, hanyuma mwabo twarasanzemwo abana. Hanyuma turabwira bavuga kuko bavuga yuko n'ubundi mu rufunzo hariyo abandi, hanyuma turabwira babatelefone bababwire yuko mu Burundi bariko baraza, nawe nyine bafashe ingingo yo gupima abinjira. Rero ucyanka kupimwa urumva ko tudashobora kukwemera ko winjira mu bene igihugu b'Abarundi basanzwe ata coronavirus ihari. Twebwe rero ngaha mu ntara ya Kirundo icyo kiza hariho abo twagitoye bari ku muti kandi barakize. Mugabo muri komine ya Bugabira nta mwene igihugu n'umwe agwaye iyo coronavirus. Byumvikana ko rero nabo baba bariko barashaka kwinjira, baba bariko barashaka kuza kutwandukiriza bene igihugu. Ibyo rero urumva ko tudashobora kubyemera.
Mu majambo make cyane rwose no mu gusozera ikiganiro, izindi ngingo intara yanyu iri kuyafata kugira ngo ikahamwe n'izindi ntara zihanuruye n'u Rwanda kugira ngo ntihagire ababandanya kwinjira batemera ko barinda gupimwa umugira wa korona?
Izindi ngingo turiko turafata mu bijyanye no kubana neza kandi tukabandanya n'abenegihugu bacu boroherwa nk'uko kubana neza n'izi ntara turongoye. Twaraganiriye na baburamatari b'intara y'amajyepfo y'u Rwanda na buramatari w'intara y'uburasirazuba bw'u Rwanda, turavugana yuko twoza turahana amakuru ku kubijanye n'imibereho myiza y'abenegihugu ukukuntu nyene baba hari n'ibyo usanga barenze umupaka batabizi kubera hariho imbibe duhana bajabuka n'amaguru no mu ruzi ugasanga barovyi bajabutse batanze umupaka twaravuganye ko tuza turahanahana amakuru turavugana rero n'iki kibazo twarakivuganye ko na buramatari w'intara y'amajepfo aravuga yuko mu by'ukuri no mu Rwanda nabo nyene atagahato karimwo bariko barababwira bipimije gushaka kwabo cyanye bagende gutora urucanco kurushaka kwabo tukumva rero ko no mu Burundi urucanco ruriho mugabe Burundi butogwa n'umuntu abishatse rero ingingo turiko turafata ingingo ya mbere niyo gukurikirana abinjira badaciye ku mupaka uzwi n'amategeko kuko yinjiye agaca yinjira mu bene gihugu adapimwe agaca cyane bamubona akanka gupimwa murumva yuko ngaki bari kibazo gikomeye cyane abayaje yanduye coronavirus tutabizi ko dushobora kumupima ku maso tukabona yuko iyo ngingo yo gukurikirana umupaka gukurikirana bene gihugu bacu tubakingira bene gihugu bacu kugira ngo ntagire ubinyegezamo yatazanye indwara ikuye ahantu ikindi tubahimiriza uwo bava mu Rwanda akaba ashaka kwinjira mu gihugu cy'u Burundi aje gutembera cyanye afise izindi vaje mu gihugu cy'u Burundi gihugu kiragendwa iyo ca ku mipaka izwi nicyo duhimiriza rero ayindongozi tumaze iminsi tuvugana zo mu Rwanda bababwira boza mu Burundi bace ku mipaka izwi kuko aho baca babapima tukabona ko winjiye mu gihugu cy'u Burundi yinjiye agwaye cyangwa atagwaye.
Abel Hashimimana buramatari ntara ya Kirundo murakoze cyane rwose kwa kanya mahayi radio ijwi ya Amerika
murakoze cyane.